radio indundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabaha ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ashimikiye hanini kuri ibikuru bikuru ngo hamwe batokwitwara neza mu mabanga mashasha barimo nta gisivya barasezererwa budake na kabiri abona barongozi bishira hamwe sosu muri hinguri isukari bagabishijwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatatu kubera imiringo titwara amazi kwishure shingiro rya Ruganza ya kabiri komine Kayanza intara ya Butanyerera yagira amenwa n'abantu bataramenyekana ubu iryo shure rigiye kumara umwaka atamazi rifise abarari rongoye bagatabaza inzego za leta kugira ntibategwe n'ingwara zivuye ku isuku rike harabashinga amateka bo Burundi basaba ko abanyagihugu bo kwigishwa babikwiye ibyo gukoresha amakara hinguwe mu bizuku cyane cyane bakagira amakenga kubijanye n'amagara y'abantu yoshobora kuhasigara aho bushikira ngandi bujerwe by'amasoko ntanga guvu hari cyo bubivuga ko byose ni muri aya makuru hagarariwe mu muhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Berintwari Junior Diro Nkejimana mukanyi Sasidonido
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe amezi atandatu araheza abahuza bo mu gace ka Mugoboka zone rohero mu ntara ya Bujumbura batararonswa gashiruka bute kabo abo bahuza bavuga ko hambavu y'ivyo bafise ibibazo byaho bakorera n'ubukene bw'ibikoresho bakamenyesha ko biheza bigahungabanya ibikorwa byabo bagasaba inzego za leta zibijejwe kwitwara iki kibazo cyabo Diodone Niyanzigamiye
nya madose tugenda na mwanya wose imvura iguye ugasanga tuko turirukanga
ari bidogera ibyo bavuga ko muri rusangi batunganiriza ababicuye nayo inama n'igitabuze kuko uyu ahavyigana
turagakora neza bikwiye turabifise ngira ngo nk'abandi ariko byifatamo nta kitubuza gukora muri ibyo nta nakimwe kandi karigira gahagarara nta munsi twegwe turasiba gukora kubera ibyo turi
kukubura aho bakorera muri kino gihe na cyane cyane c'imvura bituma haramwe mu madosiye yononekara kubera aba yabuza habikwa mu kibanza batiye kiri muri ico gice
nk'iya madosiye tugenda na mwanya wose imvura iguye ugasanga tuko turirukanga hani bisishora bikanyagirwa ariko kimwe gusa twebwe ntibiduce intege kuko n'igihe twitoza twitoje tuvuga yuko tuzokora tutiziganya kandi turabakorera bushake
kuronka ibyo bikoresho naho twiyungunganije tukazana udutebe tukazana ibikoresho bimwe bimwe ntunye narikingira kazana umutaka kigoye naho dushikira turaheza tugatira
ku vyerekeye agashiruka bute bemerewe na leta ko bazohora baronswa no kuri ubwo bukene bw'ibikoresho aha hari byo basaba
mbwa mu gihe leta yatwimviye ikabona ko ashiruka bute kabereye boraba bakagatanga ku gihe ko karimo byatumye bisubiza inyuma cyane cyane abahuza bamwe bamwe katuma hacaba n'imyidogo duca ahantu hameze nabi ukenera kubo turubosa bijya birato kidi nacho bakagerageza wadufasha kugira ngo turonke za mpuzu z'imvura
abo bahuzaho muri ico gice c'intara ya Bujumbura bakabaheranirwa agashiruka bute k'amezi atandatu aho bamenyesha ko bahura bahabwa amafaranga y'amarundi agera ku 32,000 ku mezi atatu ariko mu itegeko ry'umukuru w'igihugu cyo kuwa 2023 nzeri mu mwaka w'2021 gerekana ingene imanza zitohozwa n'ishigwaho ry'abahuza mu ngingo yaryo ya kane gerekana ko ako gashiruka bute kagengwa n'itegeko ariko nta kiringo nyezina gerekana aho huza bazogatorera
Diodone Niyanzigamiye urakeneye umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye aragabisha abategetsi bashasha bishiramwe sosu muri hinguri isukari ko hamwe batora itunganya neza akaguma haboneka utunenge nk'utwabonetse ko basubiriye bashobora gusezererwa vuba yarayabahamagariye kuja baragira inama burindwi canke buri kwezi bongere bashikirize icegeranyo umukuru w'igihugu nyene hari kuri uyu wa gatatu hari ko hashikirizwa mustaneri mushasha wa komine Rutana mu ntara ya Burunga ni mu bumanuko bw'igihugu perezida ndayishimiye amenyesha ko n'ayandi mashyirahamwe ya leta agiye gusabwa kubikora uko umviriza umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye
Sosumo nkeneye kwihinduka adoje wa sosumo nkeneye ko sosumo ihinduka byase ko muyihindura mwese mutuvireho tuzana abandi ushikaho tuzoronka ubishoboye hategerezwa guhinduka ku nguvu nico gituma mundwi mundwi conseil de direction itegerezwa kugira inama kandi muca mundwi gikira icegeranyo mundwi mundwi conseil de direction inama conseil d'administration mu kwezi icegeranyo muca mukindu gikira telefone wafa mundwi gikira kuri WhatsApp ntangorana ntatikesha ko muzoriha icegeranyo muca mwandika kuri WhatsApp ndafe niwajaye kwandika icegeranyo c'inama nzadamubaza kutandungikiye icegeranyo sosumenegeza ko nihindutse mura bibibura muvyandika neza ndabiraba niho nzomera yuko mufisi ishaka cyangwa utagirishaka yiso sumuntu yaza ko nihindutse kandi no kubandi ngiye kubigira uko nyene nkawe trako nitwovyumvikana ngene ari kugenda isubira inyuma gusa ibazintu yose amabisi ya gusa mugabo bikananira na ko trako yo gurandi mabisi aya mashirahamwe niyo ari guteza imbere igihugu niyo ari gutuma na n'iyindi migambi ya leta ikora mugabo kubera bwa buhumyi bacari bashasha aho muri sosomo sishako mumera nk'abandi ivyo byose rimwagira inama nzobona ibibazo mufise ndafashe gutora umuti mugabo tubone gahe isukari yaduze kubera twaradushoye isukari hanze none ubu dusigaye dusega isukari imisigati ngaha yari imisigati none ubu n'ivyatsi ivyo bitunaniriye amaja hehe tutaweza kugira indongozi zikanura zibone iyo zijane ibisata bajejwe
uri perezida Varisito Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bamwe mu bashinga amateka b'u Burundi barasaba ko abanyagihugu bokwigishwa bikwiye gukoresha amakara hingurwa mu kizuku kugira ngo ibidukikije bikingigwe ariko hari n'abafise impungenge ku ngorana ayo makara ashobora gutera ku magara y'abantu ibi babishikirije kuri uyu wa kane umushikiranganje ajejwe iby'amasoko ntanga nguvu yari umutumire mu nama nshinga amateka iyo ntumwa ya leta ariko yavuze ko ivyo bishobora gutera ingorane ku babikoresheje bitarahingurwa gusa yanamenyesheje ko muri kino gihe ikigo cy'igihugu kijejwe guhingura ibizuku gihanzwe n'ubukene bw'ibikoresho bigatuma bikitarangura ibyo categekanya gukora n'inkuru ya Dolphe Nije imbere
ingamateka bashaka kumenya nimba leta ifise umugambi wo gukundisha barundi gukoresha makara ahinguwe mu kizuku mu ntumbero gukingira ibidukikije mu kudakoresha amakara y'ibiti nkuko ibindi bihugu bimaze kubitangura nkuko abashingamateka babishikiriza
mu bihugu bibanye n'ibindi bihugu bariko baraheba gukoresha amakara avuye mu biti sinzi rero mu bushikiranganje ko hoba hariho umugambi wo gukundisha abenegihugu ayo makara ava mu bizuku kugira ngo abenegihugu bayakunde barabe ko boheba amakara y'ibiti na cyane cyane muri ya ntumbero yo gukingira isi yacu
abo bashinga amateka babona ko iruhande yo gukingira ibidukikije amakara avuye mu kizuku yofasha mu kugabanya ibiciro by'amakara
rero n'abantu bavuze ko sinzi ko ari byinshi ku verifya waronka ibyo gufungura mugwa bakabura cyangwa amakara nibaza ko ibyo dukoteje rambiro nema dukoresha cyane cyane mu guteka ibizu kandi byo nadufasha no mu bindi bitari bike dukoresha n'umufuko w'amakara kumwe n'uzimvye n'umunsi hariho ibice bimwe bimwe by'igihugu umufuko w'amakara wa jana cyangwa birenga
umushikiranganje mu bya jejwe harimo amasoko ntanga nguvu aremeza kayo makara yobazimbutse cyane
brikete imwe ihinguwe vuye ikizugu kiro gishobora kugugwa hagati y'amahera amajana 5 n'igihumbi ngerageje kugereranya n'amakara dusanzwe tugura dufate nk'umufuko w'amakara ubunye ubwo ibihumbi 100 canke ibihumbi 120 fashe ikiro cy'ikizugu gihinguwe tagishye ku mahera menshi shire ku gihumbi fate ibiro 50 cyangwa ku biro 50
naho biruko harabashinga amateka bavuga ko ayo makara ashobora kubangamira amagara y'abantu cyangwa ibikoresho
kizuku turabona ko gifise imyotsi myinshi kubakoresha kizuku bari nko mu gikoni biragoye cyane kuko bifise imyotsi myinshi none nyakwa mushikiranganje mu mwarize bijanye n'amagara y'abantu yuko iyo myotsi atacyo yica kuko hari bamwe mu babikoresha ukabura n'amasafuriya yatobotse tukibaza duti mbega none hoho ku magara y'abantu bakora bikoresha ntacyo byaba byica
aha umushikiranganje Hassan Kibeya arahumuriza
bisanzwe ikizuku uko kimeze ugiye uyikoresha tanga mwotsi mwinshi kandi umwuka ushobora kononera amagara y'abantu ariko baragihingura bagagikuramo ico cyose iyo uciye ugicana ujya mwuka ukagabanuka cyane zakumiza zisanzwe ifise kagabanuka ikagenda kimeze neza hamugicanye ata difference za kubona hagati y'ikarari imwe bisanzwe rikoreshwa mu giti n'ikizuku kihinguwe
ibyo biruko mu gihe ishyirahamwe natu rivugwamo ingorane z'ibikoresho bifasha mu guhingura mu bizuku amakara ariko umushikiranganje agashikiriza ko agiye kwigwa vuba ibyokogwa ibyo bikoresho biboneke
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 23 z'umugoroba. Ishigwa mu ngiro ry'ingingo zitandukanye zija zirashingwa na leta muri kino gihe mwikurikizwa ry'amabwirizwa y'isuku riguma rirangwa mw'ingorane mu gisagara ca Bujumbura ibyo bigatera ubwoba baba mu makarati atandukanye kuko nubu haguma hibo nekezi mnyandishi guaho itagenewe. Aho bagenzi bacu bagendeye kuri uyu wa kane abanyagihugu bamwe bamwe bidoga ku isuku rikogwa ariko imyanda yegeranywa nticijanwa mu kibanza yagenewe gutabwamo byinshi na Claire yakankundiye.
Ingingo ya 218 y'itegeko nomero 1 agakoni gakitse 11 byo kuwa 30 rusama 2018 ijanye n'isuku n'isukura mu Burundi bivuga ko hashobora gucigwa ihadabu y'ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi umuntu wese agira umwanda muto n'umwanda mukuru ahatabigenewe utimapuro canke amacupa ya plastique n'ubundi bucafu abacira mu bibanza rusangi canke mu miduga yo kunguruza abantu n'ibintu aho twaciye ni zone yabwiza muri commune mukaza mu ntara ya Bujumbura hibonekeza mu mifurege amacupa ya plastique amazi ava mu mazu hamwe n'ibisigarira by'ibifungurwa biva mu mihana abo twaganiriye basanzwe bahaba batumenyesheje ari koko rimwe mu ndwi bakuru gucafu gose muri iyo mifurege
aha ku mabarabara barahakora cyameze nk'ibikorwa rusangi barakora atashoye ugatanga amahera ababishoye bakakubu
leo munsi tubigira nka samedi twabikubura nk'ibiba biri mu kanevu tukabishyira hamwe na
munyu mugo bucafu bukegeranywa bugatwarigwa rimwe n'ubucafu bwo mu mihana ivyo navyo bikahakugwa rimwe mu kwezi
baraza kubitora bimodoka
baba nkayo makuni nayo sayo yose ni micafu gusa imodoka nzira za mu cyafya rimwe mu kwezi
abo banyagihugu basaba yamara yuko inshuro ubwo bucafu bukugwa zokongerezwa
ashijwe n'ikibazo kweri barakwiye kugwiza imodoka ziza ziraza gutora ibicafu kubarye bishobora gutewa kamari gihe je sanga rero biro cyo biratuma habi cyane niri kwiriye bakongereza maburi buri kabiri mu kwenze
ntazi kwi ngo mu kwezi gaba bakwiye kuza nka kabe
itegeko nshikira nganji ryo kuwa 25 myandagaro 2025 ryatewe ku mukono n'ubushikira nganji butatu harimo ubw'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusangi ubushikira nganji bujejwe ikigega ca leta hamwe n'ubushikira nganji urabamagara y'abantu gico gihe mu ngingo yaryo ya gatatu rishinga ihadabu y'ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi umuntu wese atubucafu ubwo bwose mu mifurege canke mu mabarabara mu burere butubatse canke butari mu bisagara ku nkengera z'inzuzi canke mu biyaga
tukivuga ivyo nyene bijanye n'isuko ikiringo kingana umwaka kiraheze ishure shingiro rya Ruganza ya kabiri ni mu gisagara ca Kayanza intara ya Butanyerera atamazi rifise ivyo abegera iryo shure bavuga ko vyatumwe n'abantu bataramenyekana bagumye batobora imiringoti muri ico gihe yashikana amazi kuri iryo shure ivyatumye Regide zishiramwe rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba rifata ingingo yo kugara ayo mazi uburongozi bw'iryo shure shingiro rya Ruganza bugasaba ko abajejwe intwaro mu gihugu bafata ico kibazo mu minwe kugira ntihaduke mu baregwa ingwara ziturutse ku isuku rike aho mu ntara ya Butanyerera inkuru tubibaze mugenzi wacu Jana Himana hakorera
Nguko mubikira mama Jacqueline Ndwayeza arongo iryo shure rya Ruganza kabira bishikiriza ngo muringo tibazana amazi kuri iryo shure uyakuye mu biga vya Sojeya waratemwe akatari gake mu gihe co muci n'abanyagihugu mu micungararo mu gihe baba bashaka amazi yo gukora ibikorwa vy'ukubaka warongo iryo shure akavuga ko muringoti wasani bakatari gake ariko ngo bahavuye barengerwa kuko batabona kugene bo ukingira mu nyuma ishira hamwe Regidezo urya havuye ugara umuringoti kumva z'uko amazi yaguma yisesa ngo hakaba rero kuva ico gihe umwaka wose uheze iryo shure atamazi rifise umubikira Jacqueline Ndwayezu akabandanya amenyesha ko abanyagihugu ngo bababazwa no kubona amazi abaca kabandanya mu gisagara ca Kayanza kandi nabo bayakeneye umuyobozi Jacqueline Ndwayezu akamenyesha ko ico kibazo cibura ry'amazi kuri iryo shure giteye amakenga ko hashobora kwaduka indwara ziturutse isukurike ngo kuko n'amazi yo gukora isuku mu birasi abana bayazana bayakuye muhira kuri ivyo warongoye iryo shure agasaba abajeje intwaro gufatisha ibibazo mu minwe kugira ngo iryo shure n'ababanyi bose bashobore koroherwa muri komere kanza n'intara ya Butanyerera Jean Hemara kuri radio Indundi Kiruture
tukivuga ibijanye n'amagara y'abantu ishire hamwe rihurikiyemo abagwayi ba kansere mu Burundi rirasaba ko iyo ndwara yoshigwa ku rutonde rw'izitwararitswe mu gihugu zanahariwe imigambi kugira ngo abayigendana boroherwe no gushikira ubufasha bwose bukenewe mu gihugu kwezi kwa gitugu tukumwaka utashe amakungu awuharira kugwanya kansere ifatira mu ibere urongo iryo shirahamwe negura ko mu Burundi atacu biriko birungura mu guhimiriza abanyagihugu no kwitabwaho ku iyo ndwara Agrippine Nyandwi abona ko ubuhakene bigenewe gukogwa ivyigwa vyerekana ivyo ndwara mbere hakanaboneka nibiharuro mfatirwa ko mwirangurwa ry'imigambi janye no guhangana nayo Olivier Kwizera.
Kugwa makuru atangwa n'ishyirahamwe ry'abagwaye indwara ya kanseri uyu munsi abarundi basa n'abamaze kumenya iby'iyo ndwara ariko haracibonekeza abayitinya. Urongo iryo shyirahamwe yemeza ko hari abaja kwivuza bamaze gusinzikara akayibona nk'agahazi.
Ndabona ko abarundi baramenye indwara ya kanseri ariko n'ubundi baguma bayitinya kuko ndavye si kuvuga ko mfite ibiharuro bikwiye cyangwa no banarabajije mugabo n'ubundi mu bitaro haracyaboneka abantu baje kwivuza barembye.
Agrippine Nyando avuga ko n'ubu abipimisha iyo ndwara ku bugombe bwabo ari bake ahagaruka ku bakenyezi
kandi nta n'abantu bafite uko gushaka kwipimisha kugira baraba amagara yabo ingena meze cyane cyane nk'abakenyezi.
Uyaramusi iryo shyirahamwe abona ko hakwiye gushinga umugambi w'igihugu wo bujeje kugwanya indwara ya kanseri. Ahanyandu yerekana ko byofasha kumenyekana ibijanye n'ibiharuro.
Umugambi nyenzi na wa kanseri ubayeho gene baza ko hari ico byofasha kuko umuntu yavuga ati hariho umugambi n'ababijejwe babikora mu ijoro n'umurango bobo bashobora no kuvuga bati reka tubanze turabe mu gihugu kuno vyifashe bakaba bafite ibiharuro kandi naho bogendera ibitaro bagenda baraba abantu bahari bakabona kuno vyifashe nibaze yuko vyogira ico bifashije cyane kurusha kuko egoreti irafasha kuri bantaho nikora ariko nibaza ko vyorusha cyane.
Indwara ya kanseri ifatwa nk'indwara iza ubwa mbere mu kwica ku isi. Abantu barenga miliyoni 9 nibo bamaze kuhasiga ubuzima nk'uko biri mu cegeranyo cashizwe habona n'ishyirahamwe mpuzamakungu Global Cancer Observatory mu mwaka wa 2022. Gushika ubu gitugutu k'umwaka utashe n'ukweza makungu yahariye kugwanya iyo ndwara mu Burundi hamaze kwerekana ubwigoro. Ishyirahamwe ry'abagwaye kanseri rigaruka ku kigo cyo kuvura abagwayi ba kanseri mbere kibanza cyo kubakamo kiza carabonetse.
Olivier Kwizera urakenuye ari na hano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi ku isaha 12:35 z'umugoroba ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse ko ngo hamwe batokwitwara neza mu mabanga mashasha barimwo nta gisivya barasezererwa budakena kabiri abo nabarongozi bishiramwe soso muri hinguri sukari bagabishijwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatatu kubera imiringo titwara amazi kwishure shingiro rya Ruganza ya kabiri komine Kayanzi ntara ya Butanyerera yagira menwa n'abantu bataramenyekana ubiryo shure rigiye kumara umwaka atamaze rifise abarirongoye bagatabaza inzego za leta kugira ntibategwe n'ingwara ziva kwisukurike. Harabashinga amateka mu Burundi basaba ko abanyagihugu bo kwigishwa bikwiye ibyo gukoresha amakara hinguwe mu bizuko cyane cyane bakagira amakenga kubijanye n'amagara y'abantu iyo shobora kuhasigara aho bushikira ngandi bujerwe by'amasoko ntanga nguvu gahumurije. Nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya ngurukire kandi Kofi Olivier Rubera intwari yamfashije amajwi arabashikira Odilon Hejimana na yabashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.